Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no mu cya 18 muri 10 na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Babone Grenade ya mbere bashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka ya kabiri n'arashyizanye cyitanye na wabo n'abandi batatu.
Uyu ni Nasenge wabana bane batatu baraye bishwe batewe grenade hamwe na nyina wabo mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Avuga uko vyagenze, iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja ku idonido y'iyo nkuru n'izindi ndabafitiye, narinze kubacira ku masonga mbanze ndabwire muri make ko komite mpuzamakungu ijeje gutabara imbabare kwa huje imenyesha ko iri mu myiteguro yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya Yemen n'abahutsi bayirwanya ritegekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Impande ziri mu ntambara muri Yemen zarahanahanye intonde z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi heze vyabereye muri Suede. Urutonde rumwe rumwe rurimo imbohe 8,000 zikwiye kurekurwa. Umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ko mu buseruko bwa hagati ku isi, Fabrizio Cabroni, yabwiye ijwi ry'Amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe mu mpande zose kandi ko iryo shamwe ari ryo rizobifashamwo harimwo n'uburyo bw'amafaranga. Cabroni yavuga ko imiryango itari mike muri Yemen yiteze kubona ababo babuze kubw'iyo ntambara, ariko ngo bamwe bashobora kuzobora ababo kumbure kuko babarijwe. Leta Trump yafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashamwe y'Uburusiya yagiriza uruhara mu guhungabanya amatora ya Amerika. Muri mwo harimo Abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura wahoze asumira urusaku Rusiya n'umukobwa wiwe mu Bwongereza muhaye uburozi. Harimo kandi abakozi 15 bakoreye iperereza mu gisirikare cy'Uburusiya, amashamwe ane ya leta hamwe n'ikigo kijeje ubushakashatsi mu buhinga bwa internet. Ico kigo cagirizwa kuba carayobesheje Abanyamerika amatora mu kubaha amakuru atuma batora Donald Trump muri 2016. Abanyamerika babujije gukorana n'ayo mashirahamwe nabo bafatiwe ibihano kandi ubutunzi bwabo bafatiye muri Amerika bwafashwe. Leta Trump gushika ubu imaze guhana Abarusiya 272 hamwe n'amashirahamwe ku bikorwa nk'ibi bibangamira inyungu za Amerika. Abashinga mateka mu ntara y'umumanuko bushira burengero bwa Somalia ijo kuwa gatatu baratoye umukuru w'igihugu mushasha zo barongora abategetsi babwije ijwi ry'Amerika ko wahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji uyo ntara Abzian Hassan Mohamed ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganwa. Abakurikiranira hafi politika muri Somalia bari bamaze kubona ko Mohamed ariwe yari kuzotahukana insinzi inyuma yaho mudwi heze. Mukatar Robo yahoze avugira kandi akaba ari nawe cengera cy'umukuru wa Al-Shabab afatiwe n'igipolisi cya Somalia mu gisirikare cya Baidoa ni hanyuma ahezarungikwa i Mogadishu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugabane kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze. Abantu bane mu muryango umwe baraye bishwe hakoreshejwe grenade abagera kuri batatu barakomereka. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kavomo uri muri commune n'intara ya Kirundo. Abajeje intwaro basigura ko ubwo bwicanyi bwo babufitaniye isano no kwagirizanya uburozi. Umuntu umwe aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza, ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
aho harayi hatewe grenade zigahitana ubuzima bw'abantu bane ni mu muryango w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude hari nk'igihe cy'isaha imwe ku mugoroba wo kuri uwa gatatu kuri urwo rugo nta muntu wo mu muryango wegereye abahisi twahasanze aho twashika mu gitondo cyo kuri uwa kane ku bitaro byo mu Kirundo twasanze abana batatu bakomeretse bariko baravugwa bari bagwajwe na Inasenge wabo niwe yashoboye kuvuga uko byagenze
babonye nyine bicaye mihira bariko barajya yicendera mu muryango bose nkuko se wabo ni watari hari wenyene babona ingerenade ya mbere rashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka ya kabiri niyo yashyize nyine sihitana bose nyine nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyine barashika hapfuye abana batatu na nyina wabo wa kane hajya abakomeretse ni batatu nibo bakomeretse nyine nyine bariko baravura ngaho nje no kuri zindi kintu babadidije bari babanye nabi gusabaza barababwira ngo nabarotse ngo nabarotse urumva nyine nke karishye babadidije kubera umuryango niwo wemeza ko ngara barotse
ayo makuru aremezwa kandi na Jean Claude Miburo arongoye komine ya Kirundo
umuhana w'uwitwa Rubirintwa Jean Claude batera grenade zibiri zihitana umugore wiwe n'abana babiri basha barapfa ubwo nyene ubundi yaramerewe nabi bamujyana kwa muganga mu bitaro mu gatondo uwo yaragiye amerewe nabi nawe yandurutse apfa ubu duharura abantu bane nyina wabo bana n'abana batatu umugabo urumva ko yarakiri ku kabare amasaha y'utatari bwashiki wewe warakomeye amatohoza atira basanze ngo bamwagiriza uburozi byari maze iminsi bivugwa kumva z'amatohoza bafashe umuntu umwe
uyu musore ari mu bihutiye gutabara avuga ko hari haci amezi abiri gusa hari uyundi yishwe muri ubwo buryo muri uwo muryango nyene yagirizwa uburozi
cyari bimaze igihe ibyo bintu biramaze igihe kavoma no muryango nyene ni ku mugore nyene bavukana n'uwo nyene ku mudamu yarayapfuye gaho byarashitse acapfa umugabo wenyene babateye grenade bari mu nzu acaci apfa umugabo umugore nawe yaravujwe ubu yarakize araciye nk'amezi nk'abiri cyo twohanura kwagirizanya uburozi buryo umuntu umwagiriza ku kintu wamufatanye bakwiye kwagirizanya ku bintu baba bafashe umuntu bamufatanye kerekana ko ari tonga
umustanira wa komine Kirundo avuga ko bategekanya gushika kuri uyu mutumba
turategekanya kuja kugisha kanama ko kujya duhumurize tubaye nk'impanuro yo kuta kureka kuza barikekana ku ivyo by'uburozi no kwihanira sirito namba ujya muntu bamwikeretse ko ari umurozi ntibihanire nico muntwaro duhanura misi yose subwa mbere ivyo bibaye muga tugiye tukagirisha inama zihumure haraba gahengwe bikagabanuka ejo bundi hari yaranda nkuko nyene barateye grenade mu ijoro hanyuma dusanga nyene yapfuye cyatajana na buri amatari kugirisha ihumure ubure hara gahengwe
uyu mutwara amenyesha wa komine igira ico yifashije mu gushingurana iteka abo bane bita by'Imana bashobora kuba banarenga kuko umwe mu bajyango yabwije urya Amerika ko uyu mukenyezi yita by'Imana yoba yarasanzwe yibungenze mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze arakenoye tuve mu Burundi dukubitire muri Congo aho mugihe hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo amatora abe abakandida depute bo muri territoire ya Uvira bafise impungenge ko amatora ashobora kwegezwa inyuma kubera ko ibikoresho bazokoresha amatora bitaragera kuri site z'itorero zo muri territoire ya Uvira inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vidasse Ngabo
Mugihe hirya no hino mu mabarabara ndetse no mu masantere ya territoire ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kwamamaza abakandida perezida kugira ngo bazabatore mu matora asigaje iminsi itatu kugira ngo abe kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri uyu mujyi ibo bakomeje ibikorwa byo guhugura abazahagararira amatora n'abazakoresha mu mashini y'itora ataroherezwa ku masite y'itora kugeza iyi saha kandi ko hari aho bisaba gukora urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri amwe mu masite y'amatora ari muri iyi teritwari ya Uvira Christian Masi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri iyi teritwari Jirati
chaguzi itakuwa tarehe 23 mwezi wa 12 tunajitayarisha kwa hiyo ndio maana tuko mu formation
amatora za tarehe 23 kwezi kwa 12 niyo mpamvu turi muri formation y'abantu bazakora muri za biro z'amatora batangiye kuwa gatatu bakazayirangiza kuwa gatanu
siku ya 5 wataweza kumaliza formation yao
Pierre Karubana umukandida depute ku rwego rw'igihugu avuga yuko atari impungenge nuko amatora adashobora kuba tarehe 23 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 kuko bimwe mu bikoresho hari bitaragera muri territoire ya Uvira
dufite ikibazo cyane yuko hari ya mu byombo nka yo centre ya circonscription niho dufite abantu benshi cyane iyi problem ihari cyane nuko ibi bikoresha byose za machine n'ibindi byose bitarazamuka kandi ko turabona uko abantu base ni batabyiteguye cyane tituzi dufite impungenge yuko hobaka report amatora ishobora kwigizwayo zenda ko turabona ko guverinoma itabyiteguye kandi guverinoma turabona yuko nta amafaranga yo bifite kubera yuko yari yavuze ngo organize election yonyine me none turabona yuko abakozi barabatuma badafite impembo bahemba ngo bazamuke baje guforma abandi bantu ya ruguru
mubona ko bigoranye kugira ngo ubikoreshe mu minsi 3 byo byashikiriye
biragoye cyane rwana munyamakuru kubera yuko tubona yuko mu minsi 3 abarabyikoreza nkaza generator zirafate umwanya amazutu na mazaisance ibyo byose bigomba kuba bafite amafaranga ariko muri 3 jours turabona ko ni minsi mike cyane kugira ngo babigeze iriya
icyakoze umuyobozi ushinzwe amatora muri territoire Christian Masi amari impungenge abakandida depute kavuga yuko amatora azaba ku cyumweru kuko bimwe mu bikoresho bari bategereje by'amatora byageze mu mujyi wa Bukavu kandi ko bazatangira kubyohereza mu masite y'itora ejo n'amaliste y'itora bakazayamanika kuri biro z'amatora ku cyumweru muri territoire ya Uvira yibarujemo abazatora 332,438 hari abaturage batangaza yuko bafite ikibazo cyo kuzatora kuko bataye amakarita y'itora kandi ko barimo basabwa gutanga amafaranga kugira ngo babakorere ikarita isimburi yatakaye uyu n'ubyiringiro ndakekwa umwe mu batakaje amakarita twasanze kuri seni
kibazo dufite iminsi 3 ngo twinjire mu matora ariko nta makarita dufite n'ubu ngubu turatonda bakadusaba amadeclaration tukagenda tukandikisha muri la polisi nabo bakadusaba amafaranga 11,000 bamara kubiduha ni ahandi twatondara kuri seni tugasubirayo gucyo n'ubundi ntibagishobora tumarira none ga nico kibazo dufite impungenge ni zose kuko nditwotora bozira amakarita
mwomenye yuko uyu munsi saa 10 z'umugoroba abaturage benshi baturiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje ibiza kuva mu kiganiro Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga aza kugirana n'abanyamakuru kubijanye n'amatora ateganyijwe ku cumweru Vedaste Ngabo kubwizwe rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo
Banywanye bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 27,325 9,685 9,815 11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000 9,470 1,070,000 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro kiracari wanyu mu ntara dutandukira makuru avugwa mu mpunzi aho muzahungiye muzuza barundi ziba mu bisagara mu Rwanda zigiye guhabwa ikarate yo kwivuriza ko izwi nka mituweli ubushikiranganje bujejwe impunzi bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ibyo kuvuzanya mu Rwanda kugira ngo iyo karata itangwe komite y'impunzi irashima intambwe bigeze ko igasaba ko vyonyaruka mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru atugire ku muridi w'ino nkuru
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituweli nk'uko abanyarwanda bose bivuza Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsika nyuma kugira ngo hamenyekane icyiciro cy'ubudehe canke class sociale impunzi zoshegwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ibyo byiciro by'ubudehe nibyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituweli nibyo rekana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora Ntadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka
karata y'impunzi ya mituweli ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cicaro ca ASNR Geneve twaraganiriye turukubiro vya ASNR turavugana aho bigeze no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha ibintu bitanga ubudehe no kuvuga degree de vulnerability y'abavugo ntibarumvikana neza na leta icyiciro niko bavyita ngo ni cyiciro udushira mu no kuvuga baturihire ama duhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe n'icyo cyonyine gisigaye nibaza ku mwanya wari wose bo bazo bazoca badukomoreza ukarata zo kwivuriza
mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ukibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe n'urwego rw'igihugu rujeje ibyerekeye kuvuzanya
nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitments z'igihugu cyacu tugomba kubikora
yamara no ubukomite y'impunzi irashimye ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituweli itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifisa akarusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro cy'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR Nadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu
yego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye batabakira bateza kuzanira Kigali twarabisabye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwiri ntara zose mudutahure ati mugabo umuntu aje tukamubwira icyo bita transfer aragenda bakamuvura muri icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali ku ivuriro aha gutora iyo transfer uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo urusha rwavuye nka niyo ni intambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ndushaka kuronka abakozi bakwiye igihugu cyose no kugerageza mukavyumvisha abagwayi impunzi bakagerageza bakaza kuri aha ubuvuzi bwabo kuko irashye bakabahereza iyo transfer nuko bigenda gushika
iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 58,000 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakinwe tukiri mu Rwanda badandaza impuzu zambaye zizwi ku izina rya caguwa bakora mu masoko atandukanye mu karere ka Rusizi ni mu rurengerazuba bw'ico gihugu ntibavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ingo zitandukanye zibafatigwa uturo batanga bavuga yuko batangishwa imisoro babasanze mu isoko bakabaka impuzu baba bamaze gutangira ko ayo matagisi mu Rwanda bavuga imisoro mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima atubandanirize ino nkuru
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amara mu kubwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze
harya badusanga nk'ari ya nyine aradukorera kubitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twebwe buri kwezi barazakadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante umwaka wese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe aba ibyo ducuruza
nasoze natanze umusoro utanga umusoro hano dusora 5 ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mwisoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mwisoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza twitware duhombe ariko batadusorishe urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi ugatahira nani tiki nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarona nani igihumbi ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu nyamara bacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi.
Batubwira ko Made in Rwanda ikora ariko rwego kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubize ntago tubibone ni Rusizi twego.
Ako nategereje nimba yo Made in Rwanda izaje nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyawe cyo nabonye ntarahira ni ibikapu ibyo nabonye Made in Rwanda.
Nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo.
Ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi. Ubu niba mfite 500 yanjye nshobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara. Hari ufite 5 cyangwa ari ufite bingahe nakabona buri muntu mu cyiciro cye. Wende iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze.
Nanjye gushaka umwenda wo kwambara ahangaha nazanye amafaranga 5000 pe kandi nyine ndayibonye ubu ndatashye. Mugiye nari kujya hari hanagura ipantaro ntipantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na Made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacaguwa bakorera mu masoko babamburwa ibicuruzwa byabo. Bwana Kayumba Efuremu uyobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye uwaba ngo rwose umutekano wabo urarinzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bidinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane.
Kuva mu kwezi kwa 7/2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20. Zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere. Gusa kugeza urizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi. Iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga. Abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bijya biranuganurwa ko ari ibyo
reka n'ibihu
ngo n'ibihu akandi nabyikomeye
ndakubwiye ko atari ibyo
n'ibyo
n'ibyo
reka si ibyo
ehe dupinge
utange iki
mupinga wumvirize Ijwi rya Amerika birabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi. Inkuru ya cana canye ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi muri ndondwi ijanye n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo kugarabiro vy'igisata ca unyukijejo agateka kazi na muntu kuva iyo ngingo ifatwa ku itariki ya 5 kuno kwezi. Leta yagiye gutanga imvo nyamukuru ku munsi wa 6 indwi iheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za Leta. Muvugizi wa Leta Prosper Ntagwamiye yasiguye ko ivyo biro bitaga ikenewe mu gihugu kubera hari inzego zijejo gucungera ivyereke ya gateka kazi na muntu. Ico ciyumviro mbere agisange na Jean Baptiste baribonekeza umukuru mu rw'igihugu wigenga ugateka kazi na muntu ariko bahanira agateka kazi na muntu wemeza ko Leta yugaye ivyo biro yikeka ko bitanga amaraporo ayirega kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mugenzi wacu i Nairobi Eloge Wirika neza niwe yaducishije amaso yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi uno wa kane.
Ingingo yo kugara ibiro vy'igisata ca unyukijejo agateka kazi na muntu mu Burundi yafashwe na Leta y'ico gihugu ku itariki ya 5 ku kwezi kwa 12. Umuvugizi w'ico gisata ku rwego mpuzamakungu Ravina Shamudasani yabwiye itangazamakuru ko baronse urwandiko rubasaba kugara yemeza ko izo biro bibajwe rwose n'iyo ngingo kuko vyifuza kubandanya imigenderanire n'u Burundi ariko yirinze kugira vyinshi abivuga ko asigura ko ari ikibazo c'inkoramutima. Eka na Leta y'u Burundi nta kinini yashimye kubishikirizako. Buke bw'umunsi yandikira ico gisata ko gitegerezwa gukubura meza ubushikanganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwatumye kabamenyesha amakuru imbere yo kubabwira ko butaritegura neza bazobwirwa indi sango. Kuwa 6 w'indwi iheze umuvugizi wa Leta Prosper Ntagwamiye niho yateguye icatumye ngingo ifatwa. Yayivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za Leta.
Ubu rero turafite ibwirizwa nshingiro, turafite inama nshingamateka. Bimwe byose byasabwa na Arusha byaragiye mu nzira. umugujeje akataya kazi na muntu uriho umugujeje gukinga no kugwanyonya bwo kuriho umugwi ujeje kuvugana kuri no kurekuranira uriho ubureho leta y'u Burundi fata yuko ivyasabwa kugira ngo igihugu gikingira akataya kazi na muntu bikwiye ngira ndabere ku mutego uriho mugereza usura gusaba ngo ikigo cha ofisi ni kigaruke ucumenga dusubiye mu Burundi bwari mu 95 mwumve ko ibihe vyatuma cyakigo kije gucukinga agataka kazira muntu kiza mu Burundi vyatuma kihaba bitakiriho.
Pacifique ni nahadwe umukuru w'ishyira hamwe fokode asano ari yiteze yo ngingo
biri mu rukurikirane kw'imigenderanire yagiye iratose karabikomeye kuva mu mwaka w'2015 kubera ko icyo gisata cyabonye cyagumye gifasha mu gutohoza ibijyanye n'ingene agataka kazina muntu kariko karahungabana ngaho mu Burundi binatuma rero leta y'u Burundi itera ishavura gose kubera ko icyo gisata cyashyira ahabona ibyo leta yipfuza kunyegeza kandi undura rero n'igihe hashyizweho imigu y'ugutohoza ku mabi ariko arakogwa mu Burundi uko raporo zigera zirasohoka niko ya migenderanire igendera aba mibi cyane mu gihe u Burundi bwankiye abagize iyo migwi kuza mu gihugu kwitohoreza leta y'u Burundi cyayikeka ko nk'ibyo biro biba biri mu gihugu ari byo bifasha ingene iyo migwi imenya ibiba biriko birakogwa ubuho rero bakanatinya ko ibyo biro naho byari bisigaye bigifise abantu bake byashobora gufasha nka sentare mpuzamakungu nayo mu matohoza yoba iri kwirakora
ni nahadwa natanga n'iyindi mbo yibazatumye leta ivabanura n'ico gisata
ikintu nyamukuru ivyo biro bizira bizira ko ari igisho gigenga ry'amakungu ku mabi ariko arakogwa mu gihugu cy'u Burundi na ivyo kuvuga byo ngo nuko inzego ziraba ivyo gataya kazi na muntu zose zamaze gushyirwaho mu Burundi ivyo ntacyo bivuze ntiyahambaye inzego hahambaye uko agataya kazi na muntu gatera gatera imbere n'ingene izo nzego ziba zihari zishobora kuvuga by'ukuri ibiba biriko birakogwa murabona ko nk'umugwi w'igihugu uraje gataya kazi na muntu ari wokoze cyane ico gikogwa ariko numugwi atagakira ufise mu makungu kuko wigenza wabonetse cyane cyane nk'igisata cya leta ahandi ho ukamenga ahubwo begereye numugambwe CNDD kubuga ivyo bavuga ivyo bakora bitera byegeranye n'ivyo leta yikavuga bakaboneka nk'abatera bahishira amabi akomeye cyane leta y'u Burundi biri kurakora mu guhonyora agateka k'abarundi
umukuru wa CNDD Jean Baptiste baribonekeza n'abanyane ku munsi wa gatandatu yagize cyakiriza
ni kigo gifite ihangiro byo gufashanya n'ibihugu ico bita assistance technique no kuvuga kunganira ibihugu bifite ibibazo mu gihe ico gihugu cyabisavye kijya kigo cagiyeho mu gihe igihugu cyari mu ntambara ubu naho ntituri mu ntambara kijya mu bihugu bifite ibibazo bikomeye aha mu Burundi naho muri kano kanya nta bibazo bikomeye dufite bitunanira kijya kigo cyararanguye amabanga yacu cyarahejeje turibaza yuko atakamaro cyogiraga mu Burundi narijya igihugu turabyo kuno cyifashe umpande zose z'ubuzima bw'igihugu turabona ko kimeze neza ntagenzurwa mpuzamakungu rikenewe
ku rubuga ngurukana bumenyi batari bake berekanye ibyo bagona duhere kuri uyu yagira ati na Amerika yari isokoye muri ico gisata kuko yabonye atakamaro kacu mu Burundi ahubwo hari hararengeranye kucugara ubu nawe ati birahambaye kuri mwebwe mwitwaza agateka kazi na muntu kugira musambe buri gihugu tubandanize kuri uyu yanditse avuga ati ha 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 ninde azohungukira cyanke ngo hahombere ubu nawe asa n'uwica umurya ati ahubwo iyo babahushura abo bahagarariye agateka kazi na muntu nizo byari kubasawa ubu nawe ati umunsi hugawe ibiro vya ONU ejo ni imbibe isumba byose itabara Burundi ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesheje ko batewe umutima uhagaze ni ugarwa byizo biro by'igisata cya ONU kigeje wataye akazi na muntu mu Burundi eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika yabali ibiro cyacu radio Yabaye isubizo cyacu
akoze eloje uri kaneza kuri yo nkuru yavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi muri nonzwi nonga hariyo duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cyo munsi ncuti bakunze mwakenuye kutwumviriza yakoze Magdile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe amfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazi twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye.
tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu
le pokino chamene